mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri y3 radio yacu voa.com. Tubanza ariko twisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Rwanda mwajyaga mutwumvira kuri FM 104.3, mutwihanganire ku kibazo cya technique cyabaye kuva tariki ya 29 z'ukwezi gushize gituma tutumvikana ku mirongo ya FM nk'uko bisanzwe. Inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana kuri iyo mirongo. Hagati aho, abashobora kutwumvira kuri za mudasobwa cyangwa kuri telefoni ngendanwa, mukomeze mudufasha gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira nanone ku rubuga y3 radio yacu voa.com. tubaye tubashimiye uko kwihangana. Tujye mu makuru. Sena y'u Rwanda iravuga ko abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kwiyongera mu mahanga.
Urugamba bwo kurwanya ikiciro cya nyuma cy'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ari nacyo kihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda.
Uwo ni Bernard Makuza kuri Sena y'u Rwanda ageze ijambo ku bagize inteko yayo. Turananyarukira muri Tanzania kureba aho impunzi z'abarundi zatangiye gucyurwa. Aya makuru mugiye kubagezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Aya makuru reka tuyahere i Kigali mu Rwanda, aho urukiko rwa gisirikare rwakomeje urubanza rw'itsinda ry'abantu 25 baregwa kuba barwanya umutwe wa RNC ukorera mu buhungiro urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Baregwa bose bagaragaje ko bataburana kuko badafite ubumenyi mu mategeko, bakaba bakeneye abunganizi. Urukiko rwemuriye urubanza rwabo tariki ya 14 z'uku kwezi. Asumuta Kaboyi ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, yari mu rukiko.
Urubanza rwakomeje abaregwa aribo bahawe umwanya ngo biregure. Bose bashinjwa kuba mu mutwe wa P5 ukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nta n'umwe wigeze yiregura. Bose barahuriza ku cyifuzo cy'uko bashaka babunganira mu mategeko. Kwisonga Majoro Habibu Mudasiru, wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo mu gisirikare cya P5, yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana, ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamwunganira mu mategeko. N'abandi bagenzi be bahise batera intoki umwe ku wundi, nabo basaba ko bahabwa uzabunganira mu mategeko, basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko, bityo ko byazabagora kwiregura. Ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi, kuko buri wese yagaragazaga ko amukeneye. Umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yabonye abakeneye kunganirwa aribo benshi, ahita abasobanura ko ubusanzwe iyo umuntu afite ubushobozi yishyura umwavoka, ariko utabufite asaba urugaga rw'abavoka rukamushakira. Umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza, yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika, abasaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko akabafasha. Umushinjacyaha Majoro Denis Ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira, kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe. Gusa umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira burega. Abaregwa bose baregwa ibyaha bine bahuriyeho birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Mu baregwa harimo Abanyauganda 3, Burundi bwo bufite 4, harimo n'uwitwa Ribanje Lambert umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bwo muri Malawi. Mu baregwa kandi 14 bafashwe bavuze ko binjiye muri P5 banyuze mu Burundi, 8 bavuga ko baturutse muri Uganda, 2 muri Kenya n'umwe muri Malawi. Habibu ufatwa nk'uri ku isonga muri iri tsinda, yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF, aza gusezererwa mu mwaka w'2013 yerekeza muri Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Uganda ariho yahamagariwe na Majoro Robert Higiro, akamuha ubutumwa bwa Jenerali Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo. Ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose bakuwe mu mashyamba ya Kongo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu zabafatiye mu gace ka Masisi, bagahita boherezwa mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. uko ari 24 bahise basubizwa muri gereza Majoro Habib Mudasiru we ahita subizwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe arwari akaguru nyuma yuko arasiwe muri Republika na Demokarasi ya Kongo mu baregwa umukuru muri bo nufatwa nk'umuyobozi wabo Habib na Gashumba Andre bose bavutse mu mwaka w'1966 mu gihe umuto ari umugande Gatwere Joseph ufite imyaka 18 ikindi benshi bahuriyeho nuko batabashije kugera mu ishuri bake nibo biza amashuri abanza nabo bakayacikiza batayarangije babiri barimo n'umukuru wabo Habibu nibo barangije amashuri yisumbuye benshi kandi bahuriza kuko nta kintu kizwi batunze ndetse nta nakazi bagiraga uretse aba bakurikiranwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare igihugu cya Uganda ndetse n'u Burundi nabyo byatunzwe gatoki n'ubushinjacyaha Uganda ishinjwa ko yemereye Majoro Mudasiru kuhihisha yitwikiriye kuba ari impunzi igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba ari cyo cyabahaye imbunda n'amasasu ndetse leta y'u Burundi ikanashinjwa kuba ari yo yakiraga abarwanyi mbere yuko bakomeza berekeza muri Republika na Demokarasi ya Kongo urubanza rwimuriwe itariki ya 14 z'uku kwezi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Asumta turaguma mu Rwanda aho inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ivuga ko abapfobye bakanahakana genocide yakorewe abatutsi bari mu bihugu by'amahanga bakomeje kwiyongera Sena y'u Rwanda irabishingira ku bushakashatsi yakoze ikavuga ko hakwiye kujya ingamba zihamye zo gukurikirana abo bantu Eric Bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda
Ubushakashatsi ku cyaha cyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wabukoze uravuga ko usanga abakora iki cyaha barushaho kwiyongera mu mahanga n'ubushakashatsi mu buryo bw'imibare Sena itagaragaza uko ikibazo gihagaze uretse kuvuga ko kirushaho kongera ubukana mu bihugu by'amahanga n'ubushakashatsi Sena icyuye igihe ivuga ko yakoze kuva mu 2015 bwibanda ku isesengura nyandiko Senateri Mike Rugye mukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano yakoze ubushakashatsi aragaruka ku biranga bahakana bakanapfobya genocide
ukemanga bavuga ko ukuri kuri genocide kuvuga ko nta mugambi wo kurimbura wabayeho berekana ko abishwe bazize ubugome cyangwa ubu bwabo kuvuga ko urupfu rwabo rwatewe n'inzangano n'intambara z'amoko
Bwana Bernard Makuza ukuriye Sena avuga ko ubushakashatsi ku ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi buzafasha mu rugamba rwo gukomeza kurwanya abakora icyo cyaha
ubushakashatsi rero buzafasha gukomeza kurwanya ihakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi dushingira ku bimenyetso bidashidikanwaho bigaragaza ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe kandi yashobotse kubera ubuyobozi bubi bwayicuze bukayitegura ukanayishyira nyine mu bikorwa
umukuru wa Sena akavuga ko leta y'u Rwanda nta na rimwe izajenjekera abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi
hashingiwe rero kuri ibimenyetso bitandukanye bitavuguruzwa leta y'u Rwanda ntabwo izigera ijenjeka na gato mu kurwanya no guhana ihakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi uru rugamba rwo kurwanya iki cyiciro cya nyuma cy'umugambi wa genocide yakorewe abatutsi ari nacyo kihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda
ku rundi ruhande mu kurwanya no guhakana abapfobya genocide yakorewe abatutsi Sena yumvikanisha ko bitari mu maboko y'u Rwanda gusa imwe mu miyoboro ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya genocide ni ibitangazamakuru amacapiro y'inyandiko zitandukanye imbuga nkoranyambaga n'indi miyoboro mu banyamahanga bashyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu guhakana no gupfobya genocide ku isonga haraza umunyamakuru Jane Cobin wa BBC wakoze filime mbarankuru izwi nka Rwanda za Nitor de Store ugenekereje n'inkuru yabuze kibara iyi ni nayo yabaye intandaro yo kuba ubutegetsi bw'u Rwanda bwarahagaritse BBC gahuza miryango kuri FM mu Rwanda kuva mu 2014 hari kandi umubiligi Philip Lenchens mu nyandiko ze bavuga ko zihakana zikanapfobya genocide n'abandi naho mu banyarwanda batungwa gatoki kuri iki cyaha ku isonga haraza bwana Faustin Twagiramungu uzwi ku izina rya Rukokoma wanabayeho ministre w'intebe w'u Rwanda mbere yo guhunga igihugu hanavugwamo abibumbiye mu ihuriro nyarwanda RNC bamwe muri bo bahoze ari inkora mutima z'akadasohoka ku butegetsi bw'u Rwanda zimwe mu ngamba zitangwa n'abakozi ubushakashatsi ni ukureba uburyo bw'imikoranire bakagenda bumvisha buri gihugu ko kigomba kugira itegeko rihana iki cyaha ni ihurizo rikomeye kuko si ibihugu byose bihana iki cyaha kuko gikunze kureberwa mu ndorerwamo ya politiki kurusha iy'ubutabera. Bwana Vod Uwizeyimana, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, we asanga hakabayeho uburyo bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga ho kunyura kuri buri gihugu.
Ndimo kwibaza rero niba nta buryo nk'u Rwanda dukwiye gutekereza tunyuze mu nzira za diplomasi, mu buryo aho kugenda turubinga mu buryo buri bayirato kuri buri gihugu, mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu, mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu, tukaba twatekereza mu buryo bwo kureba niba hadakwiye kubaho entrete international, je dis multilateral, ahubwo ibihugu bikazakangurirwa kuyiratifia. None icyo gihe tukaba tubonye inzira yatworohera kuruta kugenda duca muri bayirato dukomanga ku gihugu kimwe, ugagira ngo na arrangement hagati y'ibihugu bibiri, Rwanda n'ikindi gihugu, Rwanda n'inteko yahariya, Rwanda n'inteko yahariya, yaba inzira yoroshye.
Kuri Bwana Jean Bosco mutangana umushinjacyaha wa Repubulika, wakavuga ko hakwiye kubaho umuntu ukurikirana iki cyaha ku rwego mpuzamahanga.
Hakwiriye rero kuzajyaho uburyo bumwe nk'abwo tujya tuganira muri za komisiyo bwo gushyiraho ingamba zihoraho. Icyo gitekerezo cyo kugira ambasaderi ushinzwe ibindi bihugu nka Amerika bigira ambasaderi ushinzwe ibyaha by'intambara, birumvikana ni politiki ya leta yabitekerezaho, yabona mu by'ukuri twe tubona ari ngombwa ko haba umuvugizi wa leta ukurikirana ikibazo by'umwihariko.
Eka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagirubusa, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya majwi arabageraho avuye hano muri studio ya gatano. Tujye muri Tanzania, aho leta y'icyo gihugu yatangiye igikorwa cyo gucyura impunzi z'abarundi kuri uyu wa kane. Abantu 420 bavuye mu nkambi za Ndota, Nyarugusu na Mutendeli urijwe bisi zigomba kubasubiza mu Burundi. Umuyobozi ku rwego rw'akarere ushinzwe gukurikirana ibibazo by'impunzi z'abarundi, Catherine Weisner, yemereye Ijwi rya Amerika ko icyo gikorwa cyabaye kandi ko abenshi batashye ku bushake. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yarahari ategura inkuru ikurikira.
Uwo mugwi wa mbere utahukanywe kuri uyu wa kane urimwo bamwe mu bamazina yabo yamanitswe ku mbaho z'amatangazo mu nkambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutendeli ku munsi wa kabiri. Abashyizwe ku rutonde barimwo imiryango 25 igizwe n'abantu 70 bo mu nkambi ya Mutendeli, imiryango 1038 igizwe n'abantu 3,500 bo mu nkambi ya Nduta, hamwe n'imiryango 15 igizwe n'abantu 85 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu. Biraboneka neza yuko igihugu cya Tanzania coba gitayisha buku impunzi zituye muri icyo gihugu zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Impunzi zirenga gato 5,000 nta rupapuro zifise rubaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Muri bo harimo abahungutse barongera barahunga, n'abari gushakisha ubuhungiro bari batuye mu nkambi badapokera ibiribwa. Kwa kabiri no kwa gatatu izo mpunzi zarahamagawe mu biro by'abarongozi b'inkambi, zibwirwa imbona nkubone yuko tabuhungiro zizoronswa kiretse gutahukanwa mu gihugu zavuyemwo. Gusa kubw'izo mpamvu biraboneka neza yuko abadafise amakarita bose bariko barahungurwa ku nguvu, naho hatanguye abavyishaki. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'ijya Amerika mu nkambi ya Nduta.
Ego tubwe dudafise amakadi, ni ukuvuga twahunze igihugu cy'u Burundi tumaze gushika mu makambi, dusanga amakambi yarugawe, ariko dusa n'aba twaragiye kuyandikisha kubabijejwe, twahe tuhabaye uko nyine ata amakadi. Ego resansuma yarabaye, twaragiye turakora resansuma, turafinga, turaca mu marori, ariko ntitwashoboye kuronka ifomu nk'uko abandi bashobora kuzironka. Niracyo gituma rero twabwiwe yuko kuri mu wa kabiri twe twahamagajwe ku mukuru w'ikambi, twaragiye tumaze kuhashika nta kindi kintu yatubwiye atari uko twashobora guhunguka. Atubwiye ko umwana umwanya bashaka kutwafisha. Benshi nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi, ku benshi bari kwaraduhiga, ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cy'u Burundi. Cya gihugu nyene twahunga, igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa, nashanshane kubera tutavuga garumwe n'abari ku butegetsi.
Yego narabituye bambwira yuko uyi ifashanya bompa ari uko nashobora gutaha, kandi umva aho kuno babigenza nuko barayugura gacha kugacha ngo nyine shutaha. Umva rero ngako basaba basaba basha kuma batera kubera yuko mbangiye ntaravyumva, kandi urumva yuko utagutasha kuvumva ni nka ya tariki nyine batubwira uko umva ngo ni kunguvu nyine kuri umva ngo utaravyumva mo neza.
Kweri cyo yuko bikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye urazo buzima bw'ikami nyene bwo bigoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabikonoza ndahindura utwo two kujya muganga nze ndagaruka ku isensa nchasanga kadi bayugaye narabituye mugayo imfashanye bampaye bambwiye ngo ngende kwa makwa makazi yajejwe ikambi ngo nibajejwe impunzi bazo bazarasohotse hanze nizingiye mu ikambi kwaho rutonde ukomengo twebwe twosha duhunguka tiko ni turi impunzi kandi natwe kadi ziwacu tubona zisa nizari zimeze neza tangoranze zazifise mugayo twaciye dushikwa ku rutonde kwabipfuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundinye no gutahukanwa ku nguvu kandi twadufisa makadi
abafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo barashima kubona ingingo yo kubatahukana ku nguvu itashizwe mu ngiro nkuko byari byavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugola
byo kuri ibintu byo guhungura abantu byari byavuzwe umuntu wese yari yagize ubwoba bwishi cyane yari yihebuye uko turi ngaho ko twahunze umwe wese afite cyahunze ibintu byo guhunguka harimo abantu bavyumvamwe n'abatavyumvamwe ni bimwe navuga bwa mbere nti umuntu wese yahunze ugutandukanye rero ko umuntu wese yahunze ugutandukanye byerekana ko harimo abantu batagira umutekano nabandi ba ofise rero aba ba ofise bakeneye kwitahira abata ofise nabo bakeneye kuguma ngaha no kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu uri ku bantu bose
ubwa mbere ho turashima kuba iyo ngingo bahisemo kwisubiramwo kuko tucumvise iryo tangazo twebwe abenshi mu mpunzi ryarya duhahamuye haro bamwe bamwe bari batanguye kwibaza mbega batuzogira gute gushikaho bamwe bamwe bari batanguye kwiyumvira yuko bofuma bati kambi bakomuka bakagenda n'imbazofatwa bakazofatigwa iyo ariko ubu turashima ubu abantu mu mitima ratanguye kuremuruka turashima ko heri kuba leta yahisemo gusubiramwo iyo ngingo yari yafashe
naho igikorwa cyo gutahukana impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi kiriko kirabandanya leta ya Tanzania HCR hamwe n'abarongozi b'inkambi za Nduta Nyarugusuna Mutenderi nacyo barabivuga ko gushika n'aya masaha abahunguwe kuri uyu wa kane nabahunze bava mu ntara za Makamba Ruyigi Cyankuzo Muyinga Kirundo Bujumbura Rutana na Bururi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Urakoze James, turacyari kuri iyo nkuru rero mu kiganiro muri sanga cyahise mu kanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye kuri iki kibazo na Lionel Ndayishimye umwe mu rwaruka rwa mu Burundi na Jadon Ziza uba mu gihugu cy'Afrika yepfo. Jadon Ziza atangira amubwira uko yumva iki kibazo gihagaze.
Icyo genie yo kwa igikorwa cyiza cyane bose kuko birabaje kubona aya masaha kubona umunsi hari abarundi bakigorewe hanze abarundi ubuzima bwabo bumeze nabi bose hanze makambi y'impunzi kandi igihugu cy'u Burundi gitekanye kimeze neza kubera impunzi imwe na zimwe pitete z'abanyepolitike babwira ibintu biriya ngawo nibaza ko no mu minsi yaheze atari ubwa mbere impunzi ariko zatahuka izo mpunzi mazigiye zitahukanwa kandi zimerewe neza i Burundi je nibaza ko ari igikorwa cyiza kubona abarundi bene wacu bariko baratahuka baji Burundi gusa icyo cyuka kibi cyuko ngo batahukana ku nguvu n'ibindi foko bihava bakiyumva ko bagwiza gutaha mu Burundi mu gihugu cyayo barutse neza ntangorane nta bintu byo turikwa bihari.
Muravuze ko mu Burundi hatekanye ariko amakuru turonka aravuga ko hari impunzi no muri iki gihe zibandanya guhunga aho twovuga nk'impunzi zariko zirahunga mu minsi heze zihungira mu gihugu cy'u Rwanda aho se kuvuga ko umutekano w'impunzi woba udakwiye.
Urya umutekano w'umuntu ni mu mutima wiwe. Hari abantu bahunga cyangwa basohoka mu gihugu benshi basanga basohoka ku mbo zabo hari aho usanga ari byo bagirizwa hari abandi usanga bagiye kwisumamwe kumwe ba kera basohoka kera bajima namba imvo nyinshi zitandukanye je sinumva ko ari ingorane y'umutekano yoba ituma basohoka igihugu ngaho nkuko ndabivuze ikibazo cy'umutekano wujya n'ikintu kiri mu mutima w'umuntu.
Ikintu hari ikintu leta y'u Burundi yakora kugira ngo ihumurize cyane cyane abatahuka kuko hari amakuru menshi yatangazwa aho usanga impunzi zatahutse mu nyuma zigasubira zigahunga ayo makuru yatangajwe mu isiza.
Je nibaza ko leta y'u Burundi iri kirakora ibishoboka byose mu gukingira mu kubabwira igihugu ngene kimeze kuko mu minsi heze nibaza ko mushikiranganje abijwe na komisiyo bijejwe byaragiye muri Tanzania kubasigurira kubahumuriza igihungene kimeze bayifatanije na leta ya Tanzania nibaza ko ari impunzi nyinshi zibandanya zihunguka uretse n'igikorwa cyo kuzokubatana ku nguvu kuyo nibaza ko amakuru ari mu gihugu barayazi kandi guverinoma y'u Burundi leta y'u Burundi ibandanya ibishoboka byose kugira ngo twegere amatora impunzi ibishaka ibishoboka ikora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahuke nazije guparticipa mu mitunganywa y'igihugu y'amatora nk'abandi Barundi.
Ndabona Lionel nawe nyine yabonetse ku murongo muri beneza Lionel
amahoro cyane turabona mu kigenda ku kwicu d'America mu mezi heza
ego turakomeye namwe muraho
ego turashima akabura ni kenshi ngahe Burundi turashima tumeze neza
ni vyiza cyane gose nkuko utarashika kuri umurongo twariko turavuga ko hariho impunzi z'abarundi zishika amajana 600 uyu munsi zatahukanywe mu Burundi mbega itahukanwa ryizo mpunzi mwaryakiriye gute mwebwe muri mu gihugu
ego murakoze cyane ku bintu byerekeye niko byavugwa radio amakungu uko abantu babayibona ku mpande zose by'ukuri impunzi aha mu Burundi bakoraga batahuke murabona mu kwezi kwa gatanu utwo turategura abaleta n'igihugu turakora tugura amatora aza ku kwezi kwa gatanu urumva rero biragoye yuko hari abantu mu Burundi bamwe bujya mu matora abandi bayajemo nimishyamba za leta byose n'ibikorwa bya leta kugira barabe neza kuko umutekano w'umunyagihugu ubazwa leta ukumira umunyagihugu ukigeza kumva aho bakiriwe ni leta nje mbona yuko ku ruhande rwanjye ni igikorwa cyiza cyane kubona hariho abarundi bene wacu bari hanze y'igihugu wumva yuko ufite umutima wo gutaha urataha kuko jewe ndiko ndagerageza kuraba ishyirahamwe ryerekeye umutekano ntwari mu gihugu mugabo jewe nirageje kuzaba ndabona yuko by'ukuri ntambwo n'imwe yotuma umunyagihugu mutoyi ahunga igihugu akagenda mu mahanga kandi ndabona yuko byokunda bagataha botaha kuko ndabona nta mpamvu n'imwe ihari ndiko ndagerageza kuraba kuko
imvo zatumye
n'ubukene abarundi bose barimo bakaza bakaraba kumwe bashaka kwiyungumanya mu gihugu
imvo zatumye abarundi bahunga cyane cyane aho mu 2015 rwari uruhagarara cyane cyane ruhagaze ku kiringo eka n'ucuka kibi eka n'ubwizi bwa nabi bwariho ico gihe ivyo nta wo bideha mushika nta Lionel ariko reka mu kirico muvuze ku ngingo yari yatangajwe na leta ya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu kampi ku nguvu abashaka n'abadashaka iyo ngingo mwebwe mwari mwayakiye
ego bamwe biko abantu bwo tahukanwa ku nguvu no bwa yuko atake tubaye cyiza cyane ubwo guhura gukorana gukorana n'inzego zibijejwe kuko ubuze ati ngomba kubatahukana ku nguvu igihugu cya Tanzania nabo twigire ko ari abantu ndibo bavuze ku nguvu ni ukuvuga yuko hariho amafakse abiri hariho amafakse abiri bariko barakinga muri izo mpunzi z'indaho muri Tanzania sinovuga yuko impunzi zo muri Tanzania hariho izo kubera zibishaka kuko ndamaze kumva amakuru menshi mvuza ku maradiyo umaze kumva umunyapolitiki avuga ati nimugume ngaho ukumva uburyo abanyagihugu bahungiye ngaho muri Tanzania babayeho ni uburyo bubi cyane ni uburyo butanezereje cyane mugabo urumva yuko hari abantu bamwe bahamagarira aba icyo gihugu kuguma ngaho muri ubwo buja muri ubwo bukene muri ubwo buzima bayemo n'abandi babahamagarira gutaha rero novuga yuko impunzi yonyene impunzi yonyene icyo wahuza avuga ati nakunze umutekano muke byari byo kuva mu 2015 hari akajagari z'ibiringo n'icyo kiringo bavuga kiranaheze ndabona yuko ngibo fata ingingo yo kubahungura ku nguvu mugabo abanyagihugu bonyene bo baravugana baka hari icyo bita ngo mu Rwanda mu KMC ukerekana neza muri diplomasi y'igihugu ukerekana igice umuntu ashobora guhunguka kuko bavuga ngo ntiyabikandira mu mugahunga bakabereka yuko bakwiye gutaha bakabibereka muri diplomasi leta ikabibereka atari n'igihugu botaha mugabo baretse gukoresha ibikaze
impande zose.
Tubibutse inshuti muri seka muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Muri hehe ga Ndikumana?
Jewe mwandi ya gusimiri kwa Tanzania.
Ego me murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mpunzi zatahutse mu Burundi uyu munsi zishika 600 eka no kunyingo yatangajwe n'igihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi ku ngufu.
Jeje gutahukana ku bwo twaye guturamaze kubona yuko atacyizero dufise yuko umugambi wa warahagaze kuko bivanye n'ubwo igihe babitangaje bakabivuga yuko twese abarundi gitari kimeze ukwezi kuri 10 cyo twafiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva ibyo nta humwe n'icyo kigeze turonka mu nkambi ya Rugusu ahubwo icyaciye kibonekeza hasi haba kugara udusoko twose twaba tuguriramo tuboga udusogoro abaja gusenya bagisengani kandi birirwa barafatwa bagafungwa urumva bikacya byabonekeza neza yuko uwo mugambi ukibandanya hamwe n'abandi bantu baguma ariko bagenda kurekera mu matokeni yabo icyo kari mu nzi bakagenda ku birongoye mikuru y'icyadi bagasanga kuba impunzi bamaze kubyambugwa bakatavuga ati twe nawe ubasha dufise muzongera mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Ku ruhande rw'ibyo turabona twebwe itandukanywa ku nguvu iracabandanya ririho hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania. Murakoze.
Murakoze Ndikumana. Mushyanahe Jado ni nziza amakenga mwumva ko akiriho mu Barundi baba mu makambi impunzi mu gihugu cya Tanzania. Ndikumana ari mu ikambi ya Nyarugusa avuga ko wa mugambi ukubatana ku nguvu ushora kubukiriho twiheje n'ivyo yavuze ukuntu bamburwa ivyo bari bafise ukuntu babuza gukora imirimo ya minsi yose ivyo mubivuga kwi.
Ego birumvikana birababaje umurundi mwene wacu ariko aratubikwa ariko bariko bamufasha gukora ibyo atifuza ntibinejeje na gatonya mugabo dusubiye inyuma turabe nkabo bose bari mu makambi yo muri Tanzania icyatumye bajayo benshi akenshi benshi muri bo mu mwaka wa 2015 ziyantureka zigitangura abenshi muri bo bajanywe kubera ibihuha ibiho babankibaho ndese ngo ariko ari ibinogo byo ibihuha byinshi byatumye izo mpunzi zose zitahuka. Ubu rero nibaza ko kandi n'ubu ibyo bintu birabandanya nubwo ko impunzi nyinshi ziri victime ibintu bya politique politisiye babihisha inyuma bafatiye amaboko umugongo ika n'urudandazwa bavugwa rw'aba ko ama organisation internationale yo ari karabakoresha kugira ngo babandanye bagumayo nibyo rero ni leta Tanzania ibi bimwe na bimwe yamaze kuyibona ko kuko leta Tanzania barazi Burundi diplomasi yacu nawe imeze neza amashyirahamwe mpuzamakungu yose arabona umutekano ko mezi Burundi ubonye ari mu nkambi ndamusabiye ku Mana Imana iborohereze mugabo barondere umutima ko babwizwa gutaha mu gihugu cyabo cyabibarutse kirimo amahoro ko kirimo amahoro ko indyane barahunze nubwo je mvuga ko bahunze mu isanzwe ubuha mugabo ntazihari ariko baturika kuko abarundi bene wacu mugabo bumve ko igihugu itekanye batahe nabo bubaka igihugu cyabibarutse
amashyirahamwe Jado ni nziza
hariho mu impunzi zo muri Tanzania yaho abantu bagirizwa ibyo bakoze i Burundi bibi hariho n'abandi bafite izindi mvo zindi abo rero bafatira abandi barundi atacu bagirizwa mu makambi y'impunzi ibyo rero si byiza hari abarundi bazenewe ko abarundi benshi bifuza gutaha mugabo
amashyirahamwe Jado nziza amashyirahamwe mpuzamakungu kenshi na kenshi nka yose ayo tuzi cyane cyane nka HCR n'amashyirahamwe yita ku mpunzi afasha impunzi niyo atuma impunzi zishobora kugira ubundi buzima hanze y'igihugu cyabo ntabwo ari amashyirahamwe rero ashobora kubura ari amashyirahamwe ashaka ko izo mpunzi zibanda nya kuko tunye impunzi navyo nyene biragurwa amafaranga atari make shiramwe mpuzamakungu usanga arikoresha amafaranga atari make.
Frederic Nkundikije yaganiraga na Jado nziza hamwe na Lionel Ndayishimiye bavugaga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zirimo gucyurwa na leta ya Tanzania. Turabashimiye cyane, dushimira namwe mwese mwaduteze amatwi. Mpura ya makuru nshimire nabo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma Justin na Facil Gabeho kuwegeranije aya makuru. Yarahagarariwe na Edir Rwema, naho je mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.